Tuashimi kumandani ya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bye muratwumva tamumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Judiane Mirinahazwe abanyagihugu babayibweye ye mu karere ka Rusizi kari mu burasirazuba Rwanda basaba kuronswa imodoka rusangi ibunguruza imwe rudende bari bararonkeje mu 2019 nta ngendo igikorerayo
twebwe tugira ikibazo cyo kubanogeye tugera Kamembe amatike abagoye moto bajye kibihumbi 7 ibihumbi 10 kugera Pindura ugasanga nago wabona ukuntu ukora business yawe
abanye bamwe banyagihugu mu bweye ye umurenge ubarizwamo abanyagihugu bagera ku 2020 mu Butaliyano urupfu rw'umwimukira akomoka mu Nigeria yishwe n'umutaliyano w'imyaka 32 amuhuraguje ubuhiri bwamufasha kuyunguruzwa dusavuje benshi naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubushinwa ntibwishimiye urugendo rw'abategetsi ba Amerika muri Taiwan ibyo ni ibyo hano makuru yose ni mu kanya Eka makuru yigya nino kwisitwa here mu Butaliyano abanyagihugu bakomoka muri Nigeria bazindukiye mu myerekano yo kwerekana gashavu inyuma y'icwa rya mugenzi wabo yiciwe hejo kwa gatandatu mu gisagara cha Civitanova kiri hagati mu Butaliyano nyakwigendera gandagurwa harababifasha amasanamu bakoresheje telefone zabo ariko nta numwe muri bo yigeze amutabara ayo masanamu yerekana umutaliyano yitwa Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo w'imyaka 32 ariko ahuraguza icyuma cyo gutambukira ko cyafashanya kwigendera Arika Ogashukuvu w'imyaka 39 kwiyunguruza inyuma yo kumuhuragura byaranse ko ava hasi acaracikana polisi y'Ubutaliyano yemeza ko yataye muri yombi uwagirizwa ubwo bwicanyi nyakwigendera Arika yagendana ubumuga yasigiwe n'isanganya y'imodoka ya mugonze kuva kigira iryo sanganya yavanywe mu kazi yakoramwo niko rero guca atangura kudandaza utwamwa mu ibarabara yayubatse hakaba asize abana batatangajwe igitigiri n'umufasoni wiwe Matteo Renzi yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano abwita ubwicanyi bushingiye ku ivangura rukoba yasavye abantu kurimbura ubumuntu bwabo asigura ko bidatahuritse ingene umuntu yicwa bunyamaswa abandi barurera mu gufata amasanamu mukuru gisagara cha Civitanova nawe yahujeje ababuze atera ivyatsi wakoze ubwo bwicanyi yongera anebagura nawe nyene abafasha amasanamu bakarurera atagutabara Nenefche kumasonga nkitangura umukuru w'inamashinga mateka ya Amerika Nancy Pelosi yemeje amakuru urugendo rwiwe ku mugabane wa Aziya abijije mu itangazo Madame Pelosi yavuze ko we n'abandi bashinga amateka ba Democrate batanu bazoja muri Singapore, Malaysia, Korea y'Epfo, Japan na Taiwan. Madame Pelosi ntiyigeze yamaratomora ko guca muri Taiwan ari kimenyetso cyo gusubira kwereka Ubushinwa ko Amerika iri ku ruhande rwa Taiwan mu kunyinyurana kumaze igihe hagati y'ibyo bihugu yagize ati tugiye kwereka abagenzi bacu na basomambike bacu ko ubucuti bwacu kuri bo butanyeganyizwa kwa gatanu twibutse ko ariho imenyesha makuru vyo muri Amerika vyatangura kunuganuga ko Madame Pelosi azokubitira muri Taiwan ibiro vyiwe vyari vyanse ariko kwemeza ano makuru bivuga ko atacu biyavuga ko kumvuza umutekano hagataho Ubushinwa bwagabishije akatari gake buvuga ko Pelosi agendeye Taiwan bizofatwa nk'agasomboro tokeruye Ubushinwa na Taiwan ciyemwo kubiri inyuma y'intambara yo mu 1949 naho Taiwan kuva ico gihe itigeze itwarwa n'ubutegetsi bw'Ubushinwa bwo bwakomeje kwifata nk'ikirwa cabwo Taiwan nayo ikibona ahubwo nk'igihugu cikwiye Ubushinwa mu byo buterekwa kuri no dossier harimo ukuba Amerika iri ku ruhande rwa Taiwan kwa gatanu mu kiganiro cyo kuri telefone president wa Amerika Joe Biden yagiranye n'Ubushinwa Xi Jinping yamubwiye ko abakina n'umuriro uzobahitana umushikiranganji Jeje imigenderanire y'Ubushinwa n'andi makungu yagabishije ko Madame Pelosi akagendera Taiwan Ubushinwa buza kwihora biciye mu ngingo zikomeye n'ubwa mbere kuva mu 1997 abategetsi ku rwego rwo hejuru ya Amerika bagendeye Taiwan. Hijuki Amerika turabandaye n'amakuru agezweho ijyanino ku isi. Leta ya New York iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika yatangaje ibihe bidasanzwe kwerekiza c'ibihara by'inguge. Buramatari wa New York Eric Adams afatanije n'abategetsi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gisagara ca New York basiguye ko amahirwe yuko umugera w'ibihara by'inguge ugeramira igisagara ca New York kibarizwamo abanyagihugu bagera ku 150,000 ari menshi cyane. Abajejwe amagara y'abantu mu gisagara ca New York bemeza ko hari zimwe mu ngingo zo gukumira uwo mugera baje bafashe. Bemeje ko bariko bakorana n'abategetsi bo ku rwego rw'iyo leta kugira ngo haboneke incanco nyinshi imirwi irimwo abana n'abagore bibungenze babashe gucandagwa vyihuta. Igisagara ca New York kibitishije mu burongozi bwacu casavye amakungu gufata ingingo zo gukumira ibihara by'inguge ku isi yose byihuta. Buramatari wa New York yemeje ko ku bantu bane bandura ibihara by'inguge muri Amerika urenga umwe abari uwo muri leta aramutswa. Ishamwe mpuzamakungu ryitamagara abantu ku isi WMS naryo nyene riramaze gutangaza ibihe bidasanzwe kubera ibihara by'inguge. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus aheruka kuvuga ko ivyirwa bakoze vyerekana ko ibice 98% vy'abandura ivyo bihara bagizwe n'abafise igitsina gabo bagihuza n'abagabo bagenzi babo. Tedros ariko aha ashimangira ko ibi bidasiguye yuko iyindi mice y'abantu yo kwicajara kuko nayo nyene ibangamiwe n'uwo mugera. Ibihara vy'inguge vyandukira biciye mu guhuza ibitsina gukora kuwavyanduye canke ukamwegera cane gusomana gusangira impuzu kurara mu mashuka amwe n'uwavyanduye n'ibindi bishobora gutuma wegerana n'uwavyanduye. Ano makuru yose agezweho gye no kwisi ku ijuru rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda abanyagihugu babaye bweyeye mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'ico gihugu basaba inzego z'ubutegetsi kubakura mu bwigunge bwo kutagenderana n'ibindi bice by'igihugu. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko aho baba atamodoka rusangi zitwara ingenzi zihashika bakemeza ko iki kibazo kidindiza iterambere ryabo. Menyesha amakuru yacu Temistocle Mutijima adushikane ibweyeye.
Kubaturage hafi 2020 bweyeye ni umurenge usa n'uwihariye mu miterere ugereranyije n'indigiza karere ka Rusizi. Igice kinini cyawo gikora ku ishyamba rya Nyungwe mu gihandi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Mbere y'uko imibanire y'u Rwanda n'iki gihugu gituranyi izama gatotsi mu 2015 abahutuye boroherwaga no guhahirana n'abaturanyi babo bo muri komini babayeho mu Burundi kuruta mu yindi mirenge ya Rusizi ya Nyamasheke cyangwa si ya Nyamagabe ibarwa nk'ibari hafi ku ruhande rw'u Rwanda.
Aho twahahiraga ni Burundi nkuko mwabivuze harafunze mbo hanyuma handi duhahira ni kure. Ibyo byongera rero ibyo umuntu asohora kugira ngo abashe kubona ibyo yifuza kubona ku isoko. Noneho rero ibyo nabyo bihita bigira ingaruka ku miryango ituye hano ngo nimba umuntu yari afite wenda 10,000 yavuga ko bishobora guhaza umuryango we ari hano. Iyo hajeho impamvu zati cyagahahira kure nabyo biba ikibazo.
Nyinshi muri serivisi yaba iz'ubuvuzi bwisumbuye ku butangirwa ku kigo nderabuzima iz'ubucuruzi n'ubuhahirane ubaba abaturage babweyeye barazishakira muri bya bice byamye bibari kure. Umuhanda pindura bweyeye w'ibirometero bisaga 30 uca rwagati mu ishyamba rya Nyungwe niwo wifashishwa muri izo ngendo. Ariko kandi aha nta modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihaba bituma ikiguzi cyo gusohoka bweyeye ujya handi gihanitse.
Ko nkungu biragoye kuba wahaguruka inanga ujya nka za pindura ujya za Kigali ni urugendo rukomeye cyane. Gutega moto ari 600,000
twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera Kamembe amatike abagoye moto baduca 2,000 2,010 kugera pindura ugasanga nago wabona ukuntu ukora business yawe
ubisanga moto ni 10,000 iyo mvura iguye 15 na amafaranga menshi cyane ubwo rero urabyumva nago twatera imbere tutarabona imodoka yabo dufashamo
mu kwa kane k'umwaka w'2019 aba baturage bari bahawe imodoka imwe rukumbi yabahuzaga n'umujyi wa Kamembe yahakoraga ingende nye mu cyumweru icyakora bavuga ko iyo yakoze igihe giti gahagarara bagasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabakura muri ubwo bwigunge
ubuyobozi twebwe twumva twabisaba yuko baduha imodoka ikagitusayidira ikatujyana ikatugeza nk'ipindura nk'uri kujya I Kigali cyangwa se kajya kwa muganga se utiriwe utegatega
mwadukora ubuvugizi iyo modoka tukongera tukayibona uburyo natwe twabona uko dukora business yacu tujya Kamembe kuko upaka Burundi hano urafunze
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zivuga ko ihagarikwa ry'iyo modoka ryatewe n'imiterere y'umuhanda utarukoze Bwana Kibirigani Seti utegeka Rusizi akizeza ko imirimo y'ikorwa ryawo ubu yatangiye n'isozwe ubwo buryo buzasubizwaho
bya bihagaze kubera umuhanda mwabonye ko uriya muhanda ntabwo nyabagendwa ni umuhanda urimo ukorwa kandi twabonye ukora kugira ngo wihutishwe biragaragara ko transport henze cyo nacyo turakizi kandi biri mu bintu byihutirwa cyane nta nubwo ariyo modoka gusa twumva no muhanda niyo mara kuzura tuzakora ubuvugizi haboneke niyo za ritiko bavugaga uko zagitamba ibyastemutse
uretse ubwigunge bushingiye ku kutoroherwa no kugenderana n'ibindi bice by'igihugu aha mu bweyeye haracyagaragara ikibazo cy'ihuza nzira rya telefone ridakora mu bice bimwe by'uwo murenge bitorohereza abahatuye mu itumanaho abo bakavuga ko kenshi ibyo byagiye bituma mu bihe by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FLN batabasha kuburirana no gutabaza inzego z'umutekano mu gihe gikwiye Demistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi mu CVR ho kumenya ukuri no kumyanisha Abarundi uhamagarira abasirikare kutumvira amategeko wita mabi bahabwa n'abatwara mu bihe by'indiane no kutivanga muri politiki Omugwi wabitangaje kwa gatanu w'indwi turiko turasozera igihe wari wabagendeye mu biro bikuru bya gisirikare I Bujumbura kubasigurira uruhara igisirikare cagize mu ntureka n'ubwicanyi bw'umwaka w'1972 inkuru ya mwezi wacu Pierre Claverne inkuru ari Kigali mu Rwanda
Kubw'umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi igisirikare c'igihugu caragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 uri mu biro bikuru bya gisirikare umugwi sever wamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata gufunga no kwegeranya bishwe icyo gihe Pierre Clavenda yicariye atwara uwo mugwi sever
muri ijya myaka ya 71 na 2 na 3 umushikiranganji ukwibuna bansi yari umukuru w'igihugu ibyabaye rero mu 2002 abasirikare barimwo
raporo ya sever yerekana ko igisirikare cy'icyo gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakozeho nyabwoko ry'abahutu ishyirahamwe ryigenga ase genocide cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi sever ryo ribona ko uwakoze cahariwe akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa urwego rwose cyangwa ubwoko bwose ase genocide cirimoso rigwanyeho nyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifise amakenga ko ubwo ego ruzohava gwihora muri kigihe Emmanuel Nkurunziza atwara ase genocide cirimoso Canada afatira kuri raporo y'amashyamwe mpuzamakungu aharaniye agateka kazi na muntu ado mu rutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu harimo no kunyoroza abantu kuva mu mwaka w'2015 abahamagara nyabo na kwikebuka nibakurikiza amategeko mabi bohabwa
birakenewe cyane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu cyo kimeneza umutekano z'igipolisi batahura yuko hampande yakarya karanga mutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari cukora hagera igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kuri ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora cyangwa mutuma gukora ibitaye kubiri n'amategeko na gateka ka muntu yagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohavuye abazo
umushikiranganje wo kwivuna abansi are Tribere Mutabazi wewe yatangaje ko icyo gihe kitazosubira aho igisirikare kiba icy'ubwoko bumwe canke kigahengamira ku bwoko kanaka yemeza ko urwego arongoye ahubwo bwiteguriye gufasha Abarundi kunywana
abanyizeye urwego ukwivuna abansi ni bamwe mu Barundi bakoze ko injyane u Burundi bwaciyemo bakaba kandi bari mu Barundi bakeneye kumenya ukuri kudashikiye u Burundi bakaba kandi bashobora kuba bari mu Barundi bogira icyo baterereye kugira ukuri kubyabaye mu Burundi kumenyekane maze Abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano
mu ndwi yahariwe Abarundi baba hanze diaspora iriko hirabera mu Burundi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 172 no kunywanisha Abarundi Perezida Ndayishimiye ahamagariye Abarundi kugumya umutima mu nda
bwa mbere no kurondera kuba stable urabona ko Abarundi bafite umutima mu nda kandi dufite ibintu biteye ubwoba imbere yacu bugira ibintu bya severe byari biteye ubwoba mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza sa problem bizotubera icigwa kugira ntagira umwana azosubira gusamara muri kazoza je ndibuka umunsi muze Olivier Buyoya namutelefona ndamubaza wewe ufite ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu Burundi baje barafise ubwoba ntubwa bumeze gute turaganira abase ngo ndemeye bwawe ndi ko hari leta vye ikintu cy'ambere yumvise yuko atamwana ashobora kurihira icaha cyakozwe nabi wabo cyangwa umubyeyi wiwe
mu myaka itatu yaze umugwi sever kuvuga ko wazuye ibisigarira by'abantu barenga 2022 bishwe muri 72 mu kwezi kw'12 umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashinga amateka n'abakenguza amateka kubwo bwicanye ariho nyabwoko ryakorewe abahutu yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera kubwo bwicanyi bwitwa gucyo Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya America mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Ijwi rya Amerika, turabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Imiryango irenga 2,800 iba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kiri muri commune Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, yagiriza imikorere mibi umurwi washinzwe kugira ngo wige ingene iyo miryango yo kwimurwa muri ako karere reka indi tubibaze mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye bitse muri no nkuru yadusomeye yateguwe n'abakunzi bacu mu Burundi
Kiringo kingana n'imyaka igera kuri ine kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafite amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika atangazwa aningenu kwandiko bw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 kwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe
mwavyike tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparcele abenegihugu bajamwo n'amaparcele leta izokoreramo n'ibisanzwe viabilisation par intégration mu kinyamazuru bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro kabone kisoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahiro umukuru w'igihugu
ibyo bibaye nyuma y'indumwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkone kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi kirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro Prosper Ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi
hari handi rero izana na 60 babujije kubaka kuko leta yakene nkabamo rero nakajyomere kubwira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazoterego baserera mu nyuma cyane hagira ko baho muzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko umugwi wa gatatu na matonga ari haruguru yari ryabarabara abakunda kuhaca hajya naho leta yakeneye kumbo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco gira umutwe ni nyine icubahiro umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegereza kuronka umutekano kwiye
iyo miryango irara ntibuca igitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi
tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho mu zibukiro mugende none ko ibyo batubwira bitajanye n'intumbero rikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uba hariho uwundi muntu yoba aciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'iyi akaba hari yoba bibabaje cyane
Nakinda baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwe washinzwe kugira ngo batunganyirize atari kwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko baserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuru Amerika iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo yangegera ku majana ndwi irereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare iyo miryango nayo nyene irarahira karengwa kwitaruta iva kuri uwo mutumba itarose icanditwe gitomora neza kazoza kayo
muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika tubandanireze ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi. Taxi ya Grand Lac.
Kanzo kwa sandi kumva kare gukorogosha ya makanyoye eh
Lekani tiene Combo Taxi ni ashika
eh akobwa kare mu madara uraho neza
ndushura kunishutanye kere iki radio ira ya imavuta ya motel ufise kumva ki iki radio ntunyegere we iki gitake tani ho kira
babaye rwose iki radio eh naho Combo Taxi ni ingi ni nayo igiye kugenda no kusanzara kandi ndimo gutunganya muri motel aho binjira rwose wewe wicaye imbere
ngo kantu uri kurakora muri motel
yego
wewe
ngiye
umunyamuhumu ariko
mana kibazo cyo
kari bibona birakwerera honyene shoferi w'itaxi nyene ari he
singose
jambo mama
jambo shoferi
karibu ikala pambele tu njo kwa bia uko kahewa karibu mamangu karibu sana
ahubwo shoferi
abe
za kugende gute ngo ushobore kureka umunyamuhumu akore ku modoka yawe ibindi biki
mama Maki itiza kwa kia mzuru kazungulusha kwa lulimi yako marasawa mbele ya kusema.
Mgonguiki, jinsi ndabzumu, unashukura pizza ila babani. Jini niwaza kutabati.
Mama unamaanisha nini ya kusema siya babatu? Batu gani?
Awanya muhumbu, babani liku zabuga ni bani. Mbubizi yuko ni mura kima. Huu nini mitima yao. Izi idravura umenga ni mziru.
Mbwere na?
Muzu yemo ubuhoma mkule henda kura hiki. Wadoka ya ugasanga ilachako me.
Koma daibiani ni chini mkubuka.
Mwiki, mwibaza mwajenda kuti. Abanya muhumu rujesinda batinye. Ndashora no kubibugira hee juru.
Bon, ok, hakuna shida. Tungia simu taksi kwa msa tutaliongelea na tuko tunaenda. Sindio ma?
Jewe, ninjira mwili taksi.
Aliko za shofe, ni watasha haku jendura mwishi na makungufa.
Ababa si tiri zingo na mekanisye. Mi muhumu ru. Bashubura kukula muhumu hotel jenga sibira kujira mu. Nini shoboka, nini shoboka. Kwanza ndiko ndatunganya ndiko mvugana na mwebwe so ujari he
nani
mvuganye ne pato wa Kobotax ari
ehe
ari dufitaniye program idiri dufitaniye yo kumparira ibintu abivane rusangi yabizana ibugo n'icyacamo ya mwe ntuze suya no kunyegera aho ko mudaza murambo na mukubisa saru tuduka
ha Patron, bakilia watu washa maliza ingia. Kama mele hata enda, basi minaenda kae ya boho hii.
Ok. Kanda wana vyo sivili kumurongo neza na hindu ina mabuta motere nyuma kushira mforu tanka. Lero kwa uzo wa agenda wichereza wa jenzi. Kanu yara kumupakuzo kumejisha.
Ndiyo patron.
Iye kwa uzo.
None gashu.
Abe.
Wewe, uyu munyamuhumbu aguha matege kuhusu. Kanu hayumbu kayeme.
Aki madam, mina konya uruma sana. Na ile yako mbaya ushachaka watu wa muhumuru. Nini? Mbo, kia kwanza mna fre kutambulisha ku patrol wangu, njo patrol wangu huyu.
Ngo?
Ushachaka
kufuka yuko. Uyu.
Madam, mimi sema kukumenya pe.
Sawa mama, bonne chance. Patrol mina enda.
Yego yego.
Mana ya njibzo na kuzeni wiki yo mkuru mbabarida jeo nda sabzi mbabazi nda shuze ni mhoro haazi
ni madana na abyo mbisero gose kwa tuliba kebi muhumura yine ni hachino na kufasha gose
sibyo
mbabarida pe
mubisa anga sibyo na shaka kufuga
ukabasha kufuga chirevi
kasha ho nubusa aderegu mwona teba kadedre mba nawa kibuga
none se madana urachasha kukwara naba mbafe kebi muhumura koko
yo mvivash hama vyo ufa kuweri vizena vjuzi nukuri nje no wangu baiki kwa rudu
mbujechi
mkabu ngie nizi kilukimu sinzo ufa nsubiri enu mwusi warimu guchiri manza wa nungu nukubera mamu kwa yao vinshi kie nanji waka mbora mamu kwa yanji nazi kofi mbabazi
wana vya nivyeza kujiri somu mwana kura mo ok madam ngele tukivuka nivya business yacho
yo nukubuka kumbabari
chariki gani ilo Combo Taxi igikino muteguri kwa na la benevolencia Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akano ka duce dusozera makuru nibwanye twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumena Joy Diane ni nahaje ibiganiro namakuru vyino mugoro bazegeranije na Geoffrey Mutagoma yakenuye ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tufuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose turongera mu makuru yo mu gatondo
Dusangiri jambo ya huje veshi Muri sanga ya kose vishi Agasaro kaburaga Kaboneke veshi
Kaboneke veshi ejo heza nayo yakoze byinshi tusuturuke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwayo mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi tusuturuke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara